Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2014 muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza ikaze ku ijwi rya Amerika.
Tuzokwandikira seni twandikire amakungu twandikira umukuru w'igihugu yuko iyo ntumbero ariko ariherezo no munsi atakindi gamije atari uko bo kumva yuko CNDD yonyine ariyo ikwiye kwitoza muri iki gihugu.
Uyo ni Chauvino Mugwengezo umuvugizi w'urunani ADC kibiri mu Burundi ni mukanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimo ayajanye n'ikiza cha Ebola gitumye ubudagi busaba abanyagihugu babo bo muri Sierra Leone, Guinea na Liberia kuvayo mu maguru masha. Tubivuze mukanya ubudagi buratera kama abanyagihugu babwo bari muri Sierra Leone, Guinea na Liberia kuvayo mu maguru masha bitewe n'ikiza cy'indwara ya Ebola kiri muri Afrika y'uburengero. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amahanga bwatangaje iryo tegeko kuri uno munsi wa gatatu, ariko butangaza ko iryo tegeko ritaraba abakora mu rwego rw'amagara y'abantu hamwe n'abakozi ba ambasade yayo. Guinea Bissau nayo nyene yatangaje ko yugaye umupaka wayo n'igihugu cya Guinea kubera amakenga yuko Ebola yohava yinjira muri ico gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri, umushikiranganje mukuru Domingo Someo Pereira yatangaje ko imipaka iri mu bumanuko no mu buseruko bwa Guinea izoguma yugaye kugeza basohoye irindi tangazo. Kuri uno munsi wa gatatu abategetsi ba Sierra Leone batangaza ko uwundi muganga akomeye agira kabiri muri ico gihugu yishwe n'iyo ndwara ya Ebola. Ishirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo y'Igifaransa ritangaza ko hamaze gupfa abantu barenga 1,000 kuva Ebola yadutse muri Guinea, Liberia na Sierra Leone mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Muri Nigeria naho ubushikiranganje bujejwe kwitaho amagara y'abantu buremeza ko hariho uwundi muntu yanduye Ebola ku munsi wa mbere. Abategetsi bakavuga ko abantu 10 bamaze kwandura iyo ndwara, babiri bakaba bamaze kwitaba umuremyi. Irindi tangazo rimaze gusohogwa nuko urunani rw'amaekipe y'umupira w'amaguru muri Afrika rutangaza ko imikino ibiri yari igamije kuba mu gihugu cya Guinea na Sierra Leone mu kwezi kuza igiye kuzokungururizwa mu bindi bihugu.
Ebola kandi ishobora kwinjira ku buryo bworoheje cyane muri Kenya, ni OMS ibitangaza. Kugeza ubu OMS Ebola ntiragera muri Kenya, ariko kubera ko Kenya yakira abagenzi benshi cyane, bafashe ingamba zikomeye zo gukumira Ebola nk'uko umuyobozi wa OMS ishami riri Nairobi yabitangaje. Ebola kandi burya ntiyisasira abantu bonyine gusa. Abashakashatsi basanze iginatsemba inyamaswa z'ishyamba by'umwihariko ingagi. Niko byagenze nko muri Gabon mu 1996 Ebola yahahitanye abantu 21 n'ingagi 14. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho Ebola yateye inshuro ebyiri hagati y'umwaka w'2003 n'uw'2006 mu mashyamba kimeza ihitana ingagi 90% zose. Zingagi rero zari zituye muri ayo mashyamba.
Intumwa za Israel na Palestina zijejwe ibiganiro by'umwumvikano zigeze ku munsi wa gatatu w'ivyo biganiro biriko bibera mu gisagara ca Cairo bigamije guhagarika burundu intambara imaze ukwezi kurenga ibera mu ntara ya Gaza. Abategetsi ba Palestina bavuga ko ibiganiro bigeze mu bihe bitoroshe, ariko kandi ko atakizero kuko hari ikintu gikomeye kigiye kuva muri ivyo biganiro mu bihe vya vuba. Amasezerano y'agahengwe k'amasaha 72 agiye kurangira mu masaha make. Izo mpande zompi nizaba zitarapfundika amasezerano bishobora gutuma intambara imaze guhitana abantu 200,000 ibandanya, benshi muri bo bakaba ari abanyepalestiniya bitewe n'ibitero vya Israel vyatanguye kuba ku itariki 8 z'ukwezi kw'indwi. aho Israel yagerageza guhagarika ibitero by'amamisire umugwi wa Hamas urungika bivuye muri ntara ya Gaza. Umugwi wa Hamas utwara intara ya Gaza usaba Israel gukuraho ibihano yashizeho haheze imyaka 8 bituma iyo ntara ya Gaza isinzikazwa n'ibibazo by'ubukene, ariko Israel yo igasaba ko Hamas ishira ibigwanisho hasi burundu.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ubufaransa nabwo bwafashe icyemezo cyo koherereza intwaro abakurde bo muri Iraq kugira ngo babashe kurwanya ibitero by'inyeshyamba z'intagondwa z'umutwe wiyita Etat Islamique. Ubufaransa busobanura ko bubikoze bufatanije na leta ya Iraq. Kurdistan ni intara ifite ubwigenge bucagase mu majyaruguru ya Iraq. Ibonye yugarijwe, president wayo Masoud Barzani yatakambiye amahanga ngo abagoboke abayintwaro. Ejo kwa kabiri leta zunze ubumwe za Amerika yoherejeyo abasirikari 130 b'abajyanama bahise bajya mu mujyi wa Erbil, umurwa mukuru wa Kurdistan. Bariyongera kandi kuri bagenzi babo 300 president Obama yohereje i Baghdad mu kwezi kwa gatandatu gushize kugira ngo bagire inama ingabo za Iraq mu ntambara zirwana na Etat Islamique. Ingabo za Kurdistan zagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo kurinda no gutabara impunzi z'abakristu n'abayezidi bibasiwe cyane bikomeye na Etat Islamique gusa kubera idini n'ukwemera kwabo.
Tukiri muri ako karere nyine, ishyirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazi na muntu rifise icicaro mu Bwongereza itangaza ko abagwanyi b'umugwi wa Islamic State bamaze gufata izindi ntara n'ibigwati byo mu buraruko bwa Siriya mu ntambara zikomeye wagize n'iyindi migwi y'abaroberi hafi y'umupaka wa Turkiya. Kuri uno munsi wa gatatu, ibiro by'ishyirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazi na muntu yatangaje ko uwo mugwi wafashe intara ya Aktaren na Turkmenbare n'ibigwati biri hafi y'intara ya Aleppo muri Siriya mu ntambara ikomeye yabaye hagati yabo n'umugwi w'abagwanyi bariko bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwa president wa Siriya Bashar al-Assad. Ifatwa ry'izo ntara ni insinzi ikomeye ku mugwi wa Islamic State kubera umugambi bafise wo gushinga igihugu gishasha kinini kigengwa n'amategeko y'idini rya Islam kikava mu buseruko bwa Siriya kugera mu buraruko bwa Iraq eka no mu burengero bwaho ugafata imipaka yashizweho n'ivyo bihugu.
Ijwi rya Amerika. Turangirize aya makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika kuri izi mfashanyo zikomeje gutera ikibazo hariya muri Ukraine. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge iratangaza ko ntacyo Burusiya burayibwira kubirebana n'izo mfashanyo Uburusiya burimo bwohereza mu burasirazuba bwa Ukraine. Naho ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Ukraine Arsen Avakov yongeye gushimangira uyu munsi ko batazemera ko kamyo 280 zitwaye izo mfashanyo zirenga umupaka w'igihugu cyabo mbere yuko Croix Rouge izigenzura. Arsen Avakov avuga ko ngo zishobora kwinjiza abasirikare b'Uburusiya bihishe muri izo mfashanyo. Izo kamyo ziracyari mu nzira ku butaka bw'Uburusiya zigana ku mupaka na Ukraine zitwaye imfashanyo zigenewe abaturage bari mu kaga muri Ukraine bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Iyi mwumva ni radio yacu gahunda y'Ijwi rya Amerika tubagezaho buri mugoroba saa moya n'igice kugera saa mbiri kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 48 n'ibice bitatu FM no ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM Kigali.
Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Facebook kuri adresi yacu ni radio yacu VOA no ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacuvoa.com. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi imyaka 10 irarangiye abanyamurenge 166 bagandaguwe mu Gatumba i Bujumbura. Mu guhimbaza iyo myaka 10 umuryango w'abanyamurenge werekanye akababaro bafise kubona ubutungane bw'u Burundi cyangwa ubutungane impuzamakungu ataco burakora kugira bakoze ayo mabi bahanwe. Azarias Ruberwa yaserukiye urongoye abanyamurenge kuguma bafatanye munda naho biboneka ko ari ubwoko bwabo butotezwa ahantu hose. Tabita Mukamusoni yabikurikiranye, tumutega amatwi.
Kuva isa sitandatu n'iminota 30 umuryango w'abanyamurenge wariko uribuka ababo bapfiriye mu nyabwoko ryo kwa 13 ukwezi k'umunani umwaka w'2024. Hari abategetsi batari bake bo mu gihugu cha Congo akovuga nka Buramatari w'intara ya Kivu ya Majepfo. Icegera ciwe umukenguza amateka Azarias Rubegwa abaserukiye imiryango y'abanyamurenge bava mu bihugu bitandukanye n'abandi. Umuryango w'abanyamurenge uvuye ku isi yose wari waje bose bashira ingori z'amashugwe kubabo. Abanyamurenge baraho bavuganye ko bategerezwa gufatana mu nda inyuma y'amajambo atari make yavugiye mu ishengero ry'abanglikane ryo mu Ngagara aho bita kuri Saint Marc. None ninde yice abo banyamurenge? Mbega ubwo bwicanyi bwagirizwa nde gushika uyu munsi? Benshi baribaza ico kibazo. Bamwe mu twavuganye bavuga ko coba ari igihugu cha Congo cakoranye n'igihugu cy'u Burundi, abandi bakagiriza gatongwasa na Pasteur Habimana bahoze bari mu migwi y'abagwanyi. Ico kibazo kiguma kidafise inyishu, ariko umuryango w'abanyamurenge wo baradoma ko urutoki kuri gatongwasa na Pasteur Habimana kuko ngo bari yemereye ico gikogwa aho caheza kuba ku maradiyo mu gihugu co kimwe no ku maradiyo mpuzamakungu. Azarias Rubegwa yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu cha Republika ya Demokrasia ya Congo, akaba ari nawe yari yaserukiye umuryango w'abanyamurenge. Avuga ko ubutungane mpuzamakungu buguma bwiyobagiza gucuga urubanza.
Hashize imyaka 10 ubwicanyi bwo mu Gatumba bwarabaye, mbese ubukunda bapfuye ni genocide yose. Uko bapfuye bazira ubwoko bwabo nuko basa. Kuva icyo gihe twagerageje kubibwira abakuru ba Cour Penal International, Procureur General, twamubwiye kabiri cyangwa se gatatu kugeza uyu munsi ntacu Cour Penal International yari yakora.
Inyuma yaho umuryango w'abanyamurenge warituye ubutungane bw'u Burundi nabwo nyine gushika ubu ntacu burakora. Azarias Rubegwa agasaba ko abari bemeye ko bakoze ubwo bwicanyi bokurikiranwa n'ubutungane.
Bigeze aho turakora ibyiza kurega mu Burundi kuko amategeko y'u Burundi nayo ahana abantu bakoze bakora ibyaha biriya, cyane cyane dore ko le 14 nkanone y'ukwezi k'umunani 2004 witwa Habimana yari yemeje kuko aribo babikoze yari yarevandike kandi yari muri organization izwi n'abantu bakorana barimo barwasa. Justice y'Uburundi nayo kwezi uyu munsi niyo bakiriye plainte z'abantu bapfuye mu Gatumba bahungiye muri Leta Zunie bashiraho fondation. Izo plainte bamaze kwandika kabiri gatatu zizizwe kugeza uyu munsi.
None ni kuki ubutungane mpuzamakungu budashaka kugira icyo bivuze ko? Azarias Rubegwa avuga ko ari ugushaka guke kwa politike. Mu kurangiza, Azarias Rubegwa n'abandi bategetsi batandukanye bashikirije amajambo basavye abanyamurenge bose kuguma bafatanye mu nda kuko vyibonekeza ko ku isi hose bari mu bwoko buguma butotezwa. Ikibonekeje rero ni uko muri icyo gikorwa cyo kwibuka imyaka 10 irangiye abanyamurenge bafiriye mu Gatumba abategetsi b'u Burundi atanumwe yitavye, umukuru w'igisagara cha Bujumbura yari yatumiwe ngo niyaronse umwanya wo kuza ariko na n'intumwa yarungitse i Bujumbura mu Burundi. Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Iyo ni mikoro bimuhimbare Kongo ayiwere.
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru.
Iyi ni radio yacu, ikiganiro cy'umugoroba ku ijwi rya Amerika kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa moya n'igice kugera saa mbiri. Tugumye mu Burundi, Komisiyon y'Igihugu ishinzwe amatora CENI mu magambo ahinnye iratangaza ko abanyapolitike bose bafite imanza zibakurikiranweho mu butabera batagomba kwizera kuzitoza mu mwaka utaha kuko itazakira kandidatire zabo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na Mugwengezo Chauvino, umuvugizi w'impuzamashyaka atavuga rumwe na leta ADC Ikibiri, amubaza uko babyakiriye.
twebwe ayo makuru na makuru yadutangaje cyane kuko ngereranije amatora twaherukamo uyu mwaka wa 2010 nta bona gatonya seni yigeze irangwa n'imvugo nk'iyo nacyo gituma twebwe tugaruka tukagira tuti none seni iyo itanguye kwerekana koko yuko ihajya kugira izokorohereze ubutegetsi iyo biri hajya kugira aya meza sigaye kugira amatora be bamwe n'abandi bumve ko amatora atabaraba atabega imvugo nk'iyo ije mu gihe tuzi yuko Nyangoma ari hanze kandi kwatijyanye Nyangoma burya hari cyatumye aja hanze ahunga numutahe wa murondera Alexis Duhije ari hanze ntari hanze ngo nuko abishaka numutahe murondera bamvuga inyumvira yahora mu mpimba burya ntibamurekuye bamurekuye iby'agateganyo Leon Singe na Kumana yamari kararenguswa iby'agasakisaki murumva yuko hatanguye ivugo nk'iyo kuba rukwerekana yuko abo bantu bose ejo bashobora kuzovamwo umukandida eka ahana nibage no kuvuga gwasa turazi nyine yagiye turazi nyine akidegenja uno munsi donc umva hatambwe kuva ivugo nk'iyo ucubona yuko bobo bamaze kuyipanga seni yamaze kuyipanga kugira izobuze abantu kuzoja kwitoza
mushya nasho vino ngwengezo hari kintu gitangaje mu bihugu byose abanyapolitike bafise ibibazo n'ubutungane ntibashobora kwitoza ivyo si ibintu bisanzwe
nibisanzwe cyane ivyo onye kandi sokuvuga ngo ntidushigikiye ico iryo tegeko mugabo iyo uri kurabona irengutswa iby'agasya k'isaki ukabona imi amamanda hijya nino no kuri ngaha muri rusange ivyo yivuze muri rusange ko atari bibi mugabo mfatiye ku bintu turimo ngaha mfatiye ku biriko biraba mu gihugu cacu nta kindi bigamije nta yindi ntumbero iri inyuma y'ivyo bintu batanguye kumva hanuganurwa yuko naka zo kwitoza baca bavyura ibindi
mushinga ntahesho vino mu gwengiza musa n'abavuga ko hariho abanyapolitike canke abandi bantu barengukishwa mutungane atamakosa bafise murashaka kuduha akarorero k'abantu baronse mutahe ataco bagirizwa
jewe narigize kuba kurengutswa umwaka uheze nuko gusa narengushije ngo nuko nari impeje gushikiriza yuko ibiciro vya Hyundai mu gihugu cacu yuko abanyagihugu tutazovyemera Leon yarengishijwe ariko arasuzwa kubijyanye n'ibyo yaraheje gushikiriza ku byari biheje kuba kubera mu gatumba Nyangoma yarondeye n'urya mutahe kubera yaraheje kwerekana yuko hariho uruhara rubi rw'igisoda ku banyagihugu
umugambi mufise mu runani rutavugana rumwe na leta n'uyuhe nyuma yaho ayo makuru atangarijwe
oya twebwe tugamije kuzoshyira habona icyo kintu cyo gushaka kubuza abantu kuzoja kwitora tuzokwandikira seni twandikire amakungu twandikira umukuru w'igihugu yuko iyo ntumbero ariko ariherezo no munsi atakindi gamije atari uko kumva yuko CNDD-FDD yonyine ariyo ikwiye kwitoza muri iki gihugu
Chauvin mu gwengezo umuvugizi urunani ADC ikibiri rutavuga rumwe na leta murakoze cyane gose
murakoze cyane Freddy
Radio yacu ni ijwi rya Amerika kuri radio inshuti ya bose Rwanda tujabuke tuve mu Burundi tuje mu Rwanda umunyapolitike na inzira Jean Nepomuscène yitavye umuremyi yari amazi gihe agwaye yarafise imyaka 71 y'amavuko umushinga ntahe na inzira niwe yashinze umugambwe PDC akaba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2023 abona amajwi igije kimwe na nibice 33%. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Gakwaya Rwaka Theobald yabaye umushikiranganji ajejwe umutekano na vice presida w'umugambwe PDC uko yari azi na inzira tubatega amatwi
mu byukuri nangiye nkuru maze kuyumva yambabaje cyane kuko sinashoboye kumenya imirwarire yuri ya mugabo Yohane Nepomuseni kubera nyine amatage y'ubuhunzi ndimo ariko ndamuzi ni umugabo w'intwari ni umugabo ugira umurava udasanzwe kandi ni umugabo udatinya urugamba urwo ari rwo rwose ngi rero nayinzira namumenye muri 91 ariko mumenya kubera ko nari intungwe no gusoma mumvaho ko hari umuntu ushinze ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Habyarimana ariko kandi ntungurwa no kuva ngo umuntu ngo niwe ku Gisenyi umva muri icyo gihe byarasaga n'ijezi nta bintu byironda koko yagiraga nta bintu byironda karere yagiraga yari umugabo utekereza igitekerezo afite mukagisangira ndetse mwamutumvikanye mukagicumbika ejo mugacumbukura iyo wamwumvishaga ko kitameze neza yarazibukiraga ariko nawe ujya wumvishe ko kitameze neza wagombaga koko kuba nawe wagicukumbuye ntabwo yari umuntu upfa kuvuke icyo atatekereje kandi yajyaga kukivuga gitegereje igihe kirekire.
Bwana Rwaka Theobari, nk'uko ubivuze na inzira Yohane Pomuseni yamenyekanye muri politike ubwo mwatangizaga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho rizwi nka PDC, imikoranire ye n'abarwanashyaka b'ishyaka PDC haba mbere ya 94 na nyuma ya 94 yari imeze ite?
Mbere ya 94 kubera ko hari ubwisanzure bw'amashyaka, amashyaka yakoraga mu bwisanzure busesuye rwose kuva itegeko nshinga ryahinduka 91 ndibuka ko twageraga n'igihe rwose cyo kubanza gusenga mbere yo gukora inama. Yari umuntu ukunda gusenga cyane no kugira ngo imigambi ye ayiragize Imana aba ariyiyobora. Ubusabane rero n'abarwanashyaka sinamuntu ukumva ivuga, navuga ko muri PDC twari nk'umuryango umwe, buri muntu wese yamenyaga iby'undi n'undi akamenya iby'undi, ntacyo twahishanyaga. Ni nacyo twanitaga abavandimwe ba PDC kuko koko twabagaho n'ubwo twabarwanashyaka tugendera ku bitekerezo bya politiki, ariko twabagaho cyane nk'abavandimwe.
Ibyo ari byo byose mwakoranye igihe kitari gito nk'ikintu cy'ubutwari umuziho muri politike cyangwa se umurage ubona asigiye politike n'abanyapolitike b'abanyarwanda wabuwe?
Umurage mbona ukomeye nahamagara n'abanyarwanda bose no kumva ko abanyarwanda muri buri muntu wese mbere yo kureba hakomoka, mbere yo kureba ngo ubwoko yabakomokamo, ugomba kumenya ko ari ikiremwa cy'Imana, ukamubonamo ko ari ishusho y'Imana, ko kandi ibyo bihagije kugira ngo umwubahe umuhe n'uburenganzira. Ibyo rero na inzira yarabyibutsaga kenshi agira ati ubuzima ni impurirane, ni urusobekerane Imana yaduhaye, indesho, isura, turere ntigomba kudutanya kuko byose tugomba kubibona nk'impano Imana yaduhaye ngo tubane neza nk'abantu, kandi koko dukore ibyiza bishoboka kugira ngo inyoko muntu sagambi kandi mejwe neza.
Gakwaya Rwaka Theobari, wigeze kuba ministri w'umutekano mu Rwanda ukomoka mu ishyaka PDC ryari riyobowe na Bwana Nayinzira Nepomuseni, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye.
Murakoze cyane, kandi nanjye mbasabe mungireze ku muryango wa Nayinzira n'abasize ko tumwifurije kuruhuka neza, kandi ko ari intwari itashye mu zindi ntwari. Murakoze.
Turabibagezaho namwe murakoze cyane.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook radio yacu voa. Gume mu Rwanda, nyuma y'umunsi umwe leta ifashe ingamba zikaze zo gukumira impanuka mu mihanda, uyu munsi mu gihugu hose hatangijwe ukwezi kwiswe uko mu muhanda. Kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kuva ku wa mbere w'iki cyumweru hatangiye ibikorwa byo gukaza umutekano wo mu muhanda, ndetse hanafatwa ingamba zikaze zigamije kugabanya amakosa mu muhanda. Hari ahavugwa ko ibihano bishobora kwikuba kugeza ku nshuro 9, bivugwa ko ikosa rya nyuma ryacibwaga amafaranga 10,000, ubu rishobora no kugera ku 90,000. Icyo cyemezo abashoferi bavuga ko kiramutse gishyizwe mu bikorwa cyaba kije kubakura mu muhanda. Abenshi bakavuga ko nubwo amakosa yo mu muhanda aribo bayirengera, abashoferi bavuga ko impanuka zo ku mihanda hanini zituruka kuri ba nyiri amamodoka ngo bashyire imbere amafaranga batitaye ku buzima bwabo bakoresha. Aba ni bamwe mu bashoferi twavuganye.
Umushoferi ntabwo barimo kumuha agaciro, nkuvuga ngo boss no we aba yagiye gufata credit muri banke yaba yafashe credit akavuga ati genda shakaye wari ko prime zabaye nyinshi boss warareba inyungu ze zimodoka ya modoka nayo kubita hasi hari tu risk ya assurance agezweho we ntaga bari ubuzima bw'abantu nanubwo bari ubuzima bwa chauffeur aha hari assurance igezweho ugomba kubitwara imodoka yo mu mugi itegeko rwose ubyanga bikunda ugomba kubyuka isako kandi kugira ngo niba wagerageje ugeze kuburiri kare ugera kuburiri sastajo no kuvuga ngo harimo gusinzira harimo gusinzira abantu bagenda nko guhera saa 3 za ninjoro abashoferi bagenda basinziriye
banyiri modoka ariko bavuga ko akenshi batavunisha abashoferi babo naho kubasaba amafaranga bagomba gutanga ku munsi ngo byo ni ngombwa kuko ko banyuru kugura imodoka babashaka kunguka uyu ni Ngarambe Charles umuyobozi w'imwe mu masosiyete atwara abantu mu Rwanda izwi ku izina rya KBS
kuri icyo kibazo cyo babasobanure ko bakora amasaha menshi ahubwo ikibazo twe dufite twabakoye gukora amasaha menshi ubu ahubwo bameze nk'abagumutse niko nabyita ariko mu gihe kuri twebwe kugera saa 7 abashoferi bacu barimo barataha hagatangira abandi kugera nimugoroba
kubaka amafaranga runaka ngo urazana yangaye n'utayazana
murakoze icyo ngicyo cyo kigomba kubaho ni nk'umuhigo arwo umuntu afata imodoka akayivana hano ubu tuvuga turi muri gare y'Iremera akajyana mu mujyi wa Kigali akashaka kuzana amafaranga ataguze n'amavuta kandi koko iyo modoka yatwaye abantu ko dufite ba inspectors icyo gihe yabikoze gutyo turamubwira ngo ya tukamwangira
abatwara abagenzi bo bavuga ko iyi gahunda yo guca amafaranga menshi abashoferi ishobora no gukurura ruswa ngo kuko bigoye kuba wakwishyura amafaranga arenga 100,000 kandi n'umushahara w'umushoferi utagezwaho mu kwezi
ugiye kukwandikira ayo mafaranga hayahembwa bo bagiye kuyandikira hayahembwa hagati yabo hazabiki cyarindi cyo bitaruswa
kose burambira ko umuntu azanyandikira 150,000 yambwa 70,000 ni mu 200 kanya papa ayo mafaranga azaya
yasiga ndio ngiye yabukira ni ruswa nta kindi
ruswa
bazakurikene barebe niba ku 150,000 baciye abashoferi kandi abenshi twarandikiwe amafaranga yinjiye muri leta
nangahe
ku ruhande rwa polisi y'igihugu bavuga ko ikibazo kidashingiye ku manda asabwa uwakoze ikosa ahubwo ngo gishingiye ku buzima bw'abanyarwanda bukomeje kuzira impanuka y'imodoka gusa ngo nta manda ashobora kurenza 150,000 ngo keretse mu gihe habaye gukomatanya ibyaha uyu ni umuyobozi wa polisi wungirije ushinzwe umutekano mu muhanda George Rumanzi
nta manda yaruta ubuzima bw'abantu abashoferi ntibakwiriye no kumva gusa ikibazo cy'amafaranga ikibazo n'ubuzima bw'abantu cyo tuvuga aha uburemere ni buhabwe ubuzima bw'abantu amande abitegeko rirabisobanura duhabwa uburenganzira bwo kuzamura amande ukuba inshuro 9 cyo bisobanura no kuvuga ngo amande yo hasi ni 10,000 ariko amande ntashobora kucyaha kimwe kurenga 150,000
bwa mbere harateganywa no kuzajya hahanwa abanyamaguru nabo bazajya bakoresha umuhanda nabi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta urakoze inshuti zacu rero tugeze mu minota ibiri gusa yo kurangiza ibiganiro byacu mu magambo make cyane tubibutse amakuru twabagejejeho
Ego cyane ubudagi buratera kama abanyagihugu babwo bari muri Sierra Leone Guinea na Liberia kuva yo mu maguru masha bitewe n'ikiza cy'ingwara ya Ebola kiri muri Afrika y'uburengero
Naho umunyapolitike w'umunyarwanda na Inzira Jean Nepomuscène yitabye Imana yaramaze igihe arwaye yarafite imyaka 71 y'amavuko Ikindi kandi ubufaransa bwafashe icyemezo cyo koherereza intwaro abakurde turabashimiye rero cyane ngaho mwateze mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika
mwari kumwe na Orion Itangishaka
na Thomas Kamirindi umugoroba mwiza
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.